Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Ahanini bibandanya muri ya nzira yuko umwarimu mu nzego zose atagaciro bigize bamuha, hanyuma mu nyuma bakajya gutangara babona umwimbu ugitera usubira inyuma ntibabone aho biva.
Uyu ni umwe mu barimu bo mu ntara ya Bururi barangije amahugurwa azabaho ububasha bwo kwigisha ibyiciro bitandukanye. Ni amakuru yo mu Burundi. Mu Burundi rero amakuru. Abategarugori bo mu ihuriro ry'abakenyezi baharanira amahoro bakoze urugendo mu murwa mukuru Bujumbura, urugendo rwo gushyigikira amahoro no kwiyamiriza inteko mvamakungu. Eloge Wirikaneza yakurikiye imyigaragambyo araduhe inkuru.
Hagati mu gisagara cya Bujumbura mu kibanza cyitiriwe ukwikubukira ko Burundi, abakenyezi bari bitabiriye urugendo bariko baririmba ururirimbo ruhagize igihugu. Ambasadori Hoze Ntawe arongoye ihuriro ry'abakenyezi baharanira amahoro yatubwiye icyatumye bagira urugendo rw'abakenyezi bonyine.
Uyu munsi twashimye kugira ibyihariye abapfasoni kuko twatunganijwe n'umugwi w'abakenyezi. Abakenyezi bitira ko ari abakenyezi bagiye kujya ku kivi cy'amahoro mu Burundi. Nicyo gituma twashimye kuvuga tuti reka duhamagara abakenyezi tubabwire yuko abakenyezi dufise ijwi, abakenyezi dukeneye kuvuga yuko igihugu cyacu kiri mu mahoro. Nitwe tubibamwo, nitwebwe tubona ibinyoma iyo biriko biravugwa mu bana mu miryango, nitwebwe tubona yuko igihugu cyacu cononekara. Nicyo gituma rero twavuze tuti ubu tugiye guhagarikira duhagurukira amahoro, tugiye gusengera igihugu cyacu, tugiye kurushirizaho kugira ngo amahoro abandanye atsimbatara. Amahoro hano mu Burundi arahari, turiyamirije rero abama batura ivyago ku gihugu cyacu.
Imbere yo gushika mu kibanza cyo kwikubukira, abakenyezi baba 2000 bari babanje guhurira ku cibutso cyaoni kiri muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Bafashe barabara ryitiriwe Peuple Murundi bagenda baravyina no gutamba batamba. Nabajije umupfasoni nawe niba uru rugendo rudashobora kwitirirwa umugambo uri ku butegetsi kuko rwarimo abakenyezi batari bake bo mu nzego z'igihugu na CNDD-FDD.
Abakenyezi na rugamba nabo nyine bari mu bakenyezi nibyo, ariko aba bakenyezi nitwobashyira ku mugwi wa politiki umwe kuko nko mwabibonye hariho abakenyezi bo mu migambwe itandukanye. Murabati turazinanye hano mu Burundi, muraba journaliste mama mubona aho muhurira nabo bakenyezi mu mikambwe wabo, mama mubona bahurira nabo bakenyezi mu muri societe civile. Nico gituma iyo kashe abakenyezi rugamba atayirimo uyu munsi. Turi mu migambwe myinshi, turi mu bwoko bwinshi. Icyo twakoze nuko no muri uwo mugwi utangura yuko twarabonye yuko twese turimwo atari abakenyezi rugamba, atari aba ifebe, atari canke abandi baba bavuga ati twebwe twiyitirira uwo mugambwe canke iridini kanaka.
Mu rugendo rwo kuri uwa gatandatu n'amasengesho ntiyahaze.
Turiyamiriza nk'abamama ariko hari icyo tudashobora. Turahagaritse ububasha bwose bw'ikuzimu, ububasha bwose bw'abadayimoni bugomba kurwanya igihugu cyacu. Ubuhagaze bwishimikize inkomazi z'abantu, turishimikize inkomazi ziva mu ijuru. Uhoraho Mana tubere ingabo kugira ngo turwanirize uwo wese aturwanya.
Bamwe bakenyezi bitavye urugendo bari baje bava hanze y'u Burundi. Uyu mukenyezi w'abana batatu ni umwe muri bo.
Nje va mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Johannesburg. Nashimye kuza muri imyerekano kugira ngo nshobore gufasha gushigikira abakenyezi bene wacu mukuru no munsi uhambaye gose ukwereka makungu yuko iburundi dufite amahoro kandi kugira ngo abo bose babesha ibinyoma tubereke yuko ivyo bavuga atari byo ko iburundi hari amahoro kandi atani niho nyabwoko rihari
we nico gikorwa cyaguvanye muri afrika yepfo
ego me nico gikorwa cyanzanye nta kindi kugira ngo nanje nerekane yuko nabari mu makungu twese turashigikiye abari mu burundi twese turi hamwe turabarundi
nta ushaka kwimvira tu mukenyezi kumva ava mugambo ariko butegeze send dfdd na gahimbo kamuzanye ba muri hitike
oya nta muntu numwe ndi hitike jewe nagirihiye jenyene ntanu warazi ko ndingana
ambasadoro ntaho hamagarira abandi bakenyezi bahunze burundi kugaruka bakubaka igihugu cyabibarutse
nico twashimye nico twashimye twashimye kwerekana ko turi mu mahoro hanyuma kugira ngo nabo bene wacu baze ayo mahoro tuyatsimbatarize hamwe mu gihugu cy'u Burundi birashika hijya no hino umuntu ashobora kugira igitima hugwe agashobora guhendwa cyangwa agashobora kumva ibinyoma ariko twagomba twerekana yuko ibinyoma atari kubashwiragiza atari kubangaza yuko ibinyoma ataco biriko birabafasha cyane cyane ko ivyo binyoma biza gufatira ibihano igihugu cacu kandi ico gihugu bakirereyemwo bagifise ba mama babo bagifisemwo bene wabo reka natwe turi bene wabo kuko twadusanga turi ku mirimo itandukanye ariko kandi twarahurira no mu bindi bintu bitari bico
kuva mu mpera z'umwaka uheze hatangura ingendo n'imyerekano byatunganijwe na leta y'u Burundi byo kwiyamiriza inteko mvamakungu ribaye rya mbere hatunganya urugendo rugizwe n'abakenyezi gusa abakoraniye i Bujumbura kuri uyu wa gatandatu bari baje bava mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika dukomeza amakuru yo mu Burundi abarimu noneho bagiye kwigisha igice cya kabiri cy'ishuri shingiro mu Burundi nyine barasaba ko ikiringo cy'amahugurwa bamazemo iminsi cyongerwa ayo mahugurwa yarangiye ejo Fidelite ishatse yaganiriye na bamwe muri bo mu ntara ya Bururi
uyu mwaka w'ishuri w'2016 ushira w'2017 inigenzwa shasha y'ivyigwa mu Burundi mu gisata cy'amashuri yisumbuye yitwa ishuri shingiro izo ikwije imyaka iritanguye abanyeshuri batanguranye ishuri shingiro abatigeze badubura uno mwaka w'ishuri w'ucutangura bazo bagiye mu gisata cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ico bita ico cya kabiri cy'ishuri shingiro abazo kwigisha abo banyeshuri rwego rw'igihugu bamaze imisi ko bakayizwa ubwenge kubijanye n'ingene bazo kwigisha hisunzwe urutonde rw'ivyigwa bishasha bitekanijwe muri cha kabiri cy'ishuri shingiro abigisha mu manuko y'igihugu cy'u Burundi mu ntara za Makamba Rumonge buri na Rutana no basozereye izo nyigisho kuri wa gatanu uheze ku mugoroba buco kimwe n'abandi bwo gihugu bahawe iminsi itanu gusa yo kwiga iyo nayo kubgabo nikwiye aba ni bamwe barenga amajana abiri bariko barakayiza ubwenge ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi
amusanzwe ikingo batanze n'ikingo gito gerageje kuraba n'ukuntu inyigisho ziteguwe na cyacane kuzo inyigisho zizotanga umwaka wose indwi imwe vraiment nikwiye kugira ngo umwarimu aba yanonosoye ubwo bushobozi bw'uzoshobora kwigisha mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye
ya iminsi itanu ntikwiye kuko nk'ibintu wokwigisha hafi umwaka ukabyiga mu minsi itanu ntibikwiye kugira ushobore kubishikiriza abanyeshuri
abo bigisha bahawe iminsi itanu y'inyigisho mu gihe abagenzi b'amashuri aho bita ba inspecteur bamaze indwi zirenga zibiri bariko bariga bivugwa n'icegera cy'utwase ndikako na PES mu ntara ya Bururi Ndayizambaye Emmanuel
iminsi itanu n'ubusa ku buryo byari bikenewe yuko twari kuronka n'imiburiburi n'indwi nka zitatu abagenduzi baronse bwa mbere
ku bwawe mu bigisha twaganiriye nibatahura ingene umwigisha afise uruhantangira umenye bw'umunyeshure yoronse umwanya muto ukayezwa ubwenge yamara kitabwaho cane abagenduzi b'amashure
ivyo ntibitahuritse kandi ntivyadutangaje kuko ahanini bibandanya muri ya nzira yuko umwarimu mu nzego zose atagaciro bigize bamuha hanyuma mu nyuma bakaja gutangara babona umwimbu ugitera usubira inyuma ntibabone aho biva naho nyene biva kubona umwarimu ariwe yoshize mu ngiro ivyo bintu ariwe yobanye n'abanyeshuri babona yuko we ashobora kuronka iminsi mike mugabandi aba inspekteri bicara mu biro aribo bahabwa iminsi miremire bagashigwa ko uruhara runini ye kandi mu by'ukuri atari wa uruhara runini ye
anyesi nibogora aserukira abakarigeza ubwenge abigisha mu ntera Bururi tumaje ibijanye n'umwanya muto w'inyigisho abigisha bavuga yatubwiye ko bazokwamiza ko inyigisho kubigisha cyane cyane mu kubasanga ku kivi nayo kubijanye n'umwanya munini wahawe abagenduzi amashuri ugeranije na muto wahawe abigisha anyesi nibogora avuga yuko byumvikana
mu inspecteur ategerezwa kumenya byinshi kugira ngo ashobore gukontrola wa mwigisha ari karabikora none kugira ngo uzurafasha umuntu utegezwa kuba ufise byinshi umurusha kugira ngo ushobore kumuhanura
tubamenyeshe ko uko ikenezo nyigisho kuri abo bigisha bitari byoroshe aho ni mu gihe umwigisha yari mu izo nyigisho yategezwe gushaka kwiviga isaha zibiri z'agatondo akarinda godoka igisaha cumi z'umugoroba atana amazi ashize ku munwa ku mugwa mukuru w'intara Bururi Fidelite Ishatse icyo gya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Intumwa z'Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba barateganya gusura umupaka w'u Burundi n'u Rwanda kwirebera niba koko umupaka ufunze kuko bimaze iminsi bivugwa. Pierre Claver niyo nkuru ararusha araduhiye inkuru.
Umushikiranganje jeje winjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko Madame Leontine Nzeyimana yaseguriye inama nshinga amateka y'uyu muryango ku Burundi butugaye imbibe ahubwo bwanse kwimarira ku mwimbo kugira ngo ntihatere inzara. Ikindi avuga ni uko hari ibihugu bibanye by'u Burundi byari bimaze gufata ingingo nk'iyo.
Burundi ntibwugaye imbibe uruja n'uruza rurabandanya ahubwo u Burundi rwarabujije gushora ibifungurwa bimwe bimwe by'u Burundi bija mu mahanga hapana mu Rwanda honyine mu mahanga hose muri Tanzania no muri Congo kubera umwimbo utagenze neza. Iyo ni securite alimentaire kubera n'abarundi barabikene iyo ngingo yarafashwe no mu Rwanda ibiraya tumaze amezi atandatu tudafungura ibiraya byo mu Rwanda bikumvikana nimba umwimbo utagenze neza urumva ntiwo dushorera twebwe nabo bawukene muri Tanzania barafashe iyo ngingo umuceri ibigori nibisohoka muri Tanzania mugabo muri ivyo bihugu byose ntanduru zateye kubera Burundi bwafashe iyo ngingo biciye bitera induru mugabo je sinzi igituma byo tera induru kubera umwimbo Abarundi ntibakwiye sinzi ngene woreka Abarundi bagashora bakimarira ko ivyo bafungura kandi nabo nyene batarakwiye ego twete ese muri protocole ya isoko rusangi irari kuriye guhanahana uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu n'imitahe n'abakozi ariko rero iyo hageze ikintu cyitwa securite igihugu kitegerezwa kuhabera amagabo kica gifata ingingo zibereye kugira ngo giproteje umunyagihugu wacu imbere yuko giproteje uwahandi
nubwo biruko abandi bashinga amateka nka Odete Nyiramirimo asurika Rwanda babona ko ari uguhonyanga amategeko agiye nk'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko.
Ni ukuri iyo mipaka ifunze birababaje kandi turi mu muryango umwe ni ikibazo gikomeye ariko kandi byatangiye guhera umwaka ushize wumva ko Abarundi mbese ibibaye iwabo bagatuka Abanyarwanda kandi byabereye iwabo birahabanye rwose kuko turi mu muryango umwe twagombaga kugendera hamwe twite hari ibihano iteganya nko kuba yahagarika abantu yahagarika igihugu ariko ibyo biterwa n'icyaha bakoze ntabwo rero ubu byari byarageze kuri urwo rwego rwo kuba hari igihugu cyahagarikwa ariko iyo bigeze aho kubahiriza amategeko harubahirizwa
ku bw'umushikiranganji Leontine Nzeyimana hamwe mu muryango wa Yase wafata ibihano ntibyokora ku Burundi gusa kuko kubwiwe hari n'ibindi bihugu byari byarafashe ingingo nk'izo zo kubuza ibidandazwa ko bisohoka.
Oya nimba Yase yofata ibihano yofatira kwanza Tanzania. Tanzania ubu nubwa kabiri gende ngaha anye Tanzania nubwa kabiri bikora yofatira kwanza Tanzania kubera nta muceri w'i Tanzania n'ibigori byemerewe gusohoka icanke yofatira u Rwanda kubera nta nta kiraya cyo mu Rwanda tukifungura mu Burundi kandi tugikunda urumva bwa Burundi buje bwa gatatu nta gituma Burundi bwo togwa mu bindi bihugu kandi buri ko bugira ibyo bindi bihugu bikora
mu kurangiza ibikorwa by'inama nshinga amateka ya Yase byari byatangwa itariki 21 zo kwezi k'umunani guheze gushika kuri uyu wa gatano itariki 2 zo kwezi kw'icyenda ubutwari n'inama nshinga amateka ya Yase yafashe ingingo kuvuba intumwa zidasanzwe ziserukira umujyango wa Yase hamene n'inama nshinga amateka zigiye kwicikira ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda kwirabira uko ibintu byifashe hagataho iki kibazo bitekanijwe ko kizokwigwa n'inama y'abakuru b'ihugu bya Yase izokora ni tariki 8 za kuno kwezi bya Clavier Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Imiryango y'abasore babiri b'Abarundi niyo nkuru Fidel na Nyabenda Jeremy bishwe barashwe kuwa gatatu mu Rwanda irasaba yuko haba amatohoza kugira ngo bamenye uko byagenze ariko kandi barahamagarira Abarundi kwirinda guhora amajwi twayohererejwe na Evariste Nzikobanyanka
bamenye yuko Rwanda kuva kera kwari rubanye n'Abarundi baze badusaba imbabazi kuko umuntu iyo wamukoreye nabura musaba imbabazi mugabo bitaragenda uko kwege ntago twumva yuko abanyarwanda twubumva neza mugabe ikindi no basaba ntitwihorane kuko twihoranye ni hahandi hava intambara tukaca dutangura kwicana umwana kici washoboye umugore kici washoboye umugabo kici washoboye no vuga nti ntitwihorane naho byagenze gucyo tukabura twihangane mugabo ntagira umuntu wo mu Burundi asubira kuja kwa mu Rwanda nibagumye Rwanda rwabo natwe tugumye Burundi rwacu gushika umunsi bonyene bazoza akadusaba imbazi akabona yuko baducumuye ko kuko batwikiye abantu
kandi bagaba batandira gacupa bagore babo muga nawe ukaza gukandondirako abyara kugoye
ego mpa nimba hari icufise je iyo nareguye ko simpanda gusomya
nibagiye ko wambonye aho naza kumabare
nta kubonye
none yushika ndayinywa nkayimara wagira gute eh ni wakire mugabo uransigariza
Mereza, ese mboni cyuzuye ntayo mara. Basha, jewe ndebera ubwanje bugiye bwahera. Muko bwanje ubuhoho. Basha, nkagenda ndahavuye.
Bivye uvuga wiganyira byo byo nibiki.
Kandi byo byose ni wowe byavuye ko none hera abantu jewe ngiye kuvyishura.
Ariwe uratanguye?
Ntanguye.
Narakubariye yuko utameze nk'abandi bagabo.
Ah, simeze nk'abandi bagabo.
Aho nimba hari uwagukankamiye, waciye ujugumira ngo ijuru rirurutse.
Uwe, kore turutse rero, uraza kunyita biri convocation kwa Mustaneri. Konva ariwe urinda.
Iyo convocation wayita buri juru nandi gandebe. Arabatari rumina ahandi ho no kugaya nka guhana ni.
Ngo no kugaya. None wundi yonja nakwikomine yo bande. Kuzi je atawe ndi muntu numwe turi giya dushwana atari luminata kandi keshi nawe nyene kumohe yawe.
Mbe none ngo yakwitwariye mu biki.
Ndabii.
Yarakubonyesha kuri umunyabwoba. Nuko jewe na nka kuburana ukiri ngaha. Ahandi ho urya mu keshi ntiyogenda tudahuje ubwayo. Murabona.
Ego ndakurekuye uragenda userukire mu buranere yoko wumva.
Hanyuma nje kwitaba convocation ndagusize ngaha. Hama nje mvuga nguri ariko nawe. Aho jugumizo nujya mukecuru gusa kandi ku bintu byawe
ngo ku bintu byawe ni ibintu byanje gute mu kuja kwikira bijya biti ntuzi ko nayinze kuja kumimusaba na ugacunyosha ngo ni nkuze ko byose yaranyemereye
nope wipfane
nope wipfane
uko ni kuzoja kudede imbere ya Mustanteri aho nakagende abagabo bari ubwoba tu
Uwe, ufite mwana zete mbaga mata. Mukoka ya jenga jino nukwereka ngele ndete. Muraboni.
Jeo onyandari ratari uminata fukuka jugumira. Aho mba jije ngunda kuhanu ringe nuzire gura. Uge mufite kundazuki.
Mbegi mende no vuga niviki. Ataru kujamu kasho ngapfundirayo.
Mbega kujamu mnyoro uka uheramu. Halayo munu wish.
Uwe, banya gija kondi gisuma. Aha wenu wana kona lenzi hanio.
Gisuma? Ubigisuma gute kandi wagiye guca ibiti wa mubariye akakurekura kuko azi uko mubisangiye uzobwira Mustanteri ko nawazoca batwara ibizona gahanyuma
naye nk'ivyo nabivuga gute kandi hari hivyabona avyabonye aho umugabo nk'ivyo nabivuga gute none kandi hari hivyabona vyabonye aho umugabo wiwe yiterera bijya biti kandi mwitongo yiguriye amafaranga yiwe atari n'ijye umujyango
elegante bi utarahiye nabi ntasumira umwana
eh nivyo ushaka
kandi wena rakubwiye yuko uwo mwikura kwa kirikare
eh
kandi wena rakubwiye ko uwo mwikura kwa kirikare ukanga arabagira guheze mu munyororo
basha
sinama ndiko ndasemerera
we mana yanje nobo nibintu ndabikize nukuri kose nkagira ikintu nakimwe je ne was no fasubiye kumwonone ya ruminato
Eka guhinda umushitsi.
Ko ndahinda umushitsi.
Wowe uzogenda wajinyitse. Uzokwemeza mustanteri ko amahera yagura ayo matongo, yakura mu matongo mwari musangiye. Ibisigaye zobumbwira.
Abasha, urafa guhengera nka mu masaha 10. Ubonye ntarashika. Uzocunge muri abazo abantaye muri yo mpisha amatama wa.
Mbega kuno munsi mbona utekereje ni namahoro gabose.
Ewe, hindukira ndagumba ico kaza ko ari bizoza nzi.
Basha, ehe nyitegereza. Kandi cyo kibazo ndakikubaje ndagikuye ku mutima
ndahaga bizoza uwo twatwe na wewe yosanga ari ndatekereza canke nde akubagana kurushunde mbwira na
Bosco
eh wi
ni vyuvuga byose
eh
uno musu ratanga mane
atamande
urazi ko nagiye kurya
ku mutima kunitsa
eh yego
none gashaka umva wagize ubwo akobanitse unyumvira wewe wakoze kingu nabarize
Aho naraje telefone yuguruye ngo nihagira untabaza nje simba nagutabara
atuntabara
numba natabanda sinzira
urumva ko tarumba baye kukiyumba bara
aho
ni wari kuri tora ntatashe
ikashare
wari kuza kundondera kandi sinari kure
sha inzoga zanje wase kuza kunywa Nukuru no muzi kagenda utazinyishu.
Eh ati ndazi kwishura.
Neza.
Ragunwenza.
Umviwa.
Ubu aho ari buzesha.
Ha ha.
Mugabo ntacu. Izo ari ku mejo. Nizere ko azimiki. Urazimu numuse.
Ego basi ndavyeme.
Mbe wazindari.
Ya harimwe. Mugabo banza kumbwira iyo wagorobeje.
Rimwe rirankwira. Utiye nagorobeje gabozo.
Eh.
Aho baherekera ashabizoza baransuzuguye ko ndigihwije. Ejo nari nararonse uwungo mwarasohokana kana tomoya atari zankenekene wa mamwe
sha
urabona
narabonye ko muri no mesi muhararanye ngira ko arandira kuzomusubirira ngo yararonse kindi giti
pega sha ibyo kuravuga nibihiga bizoza
nivyumvikana
uyu uvuga duhararanye ubarinde
mvuga directeur sinabonye ko asigaye nagutuma ku muro president mu manama urantwara neza ashanyi waramukugishikiriye
basha Je nakubesha duherukira gusangira inzoga na directeur. Naho ndabanciye buka. Aho rero uri henze.
Nihenda nambashe.
Kwe dutasha cyayigira kumuhaniwe. Ariko no kubahuka kumusangayo.
None uwo wundi mwagorobizanije ejo. Barinde muri no minyaganyaga.
Uribwira ashanga ko kuri yabigira. Ibyo navyo byo gusubira directeur ntiyumvira ko atari wagena uwo musubirira.
Ivyo kwari kwijanda jandira ndaza kwatari watanga ama promotion
aho
mugaba ariko ndibaza uwo mwoba mwari kumwe wapi sino
ejo ndakubwire rero uranyumva ndumugabo shana nyo inzoga ziteka sangiye na mademoiselle niyera uheze rezo urambira ko je nawe
cha Bosco we rero ngiye kukwita umubeshi uti kuki
ambiye kuki nyeme
eto wazirutse wiganyira Mwimuhira ngo bazohava bavuga ko abahevye kubera ubukene. None wagiye gusohokana murya mukobwa wayakuye hegasha.
Sherami. Ntakubeshaga bizotsa.
Mwiza ukuri.
No kumenyesha ko je ntigeze nkora mu mufuko.
Uti
izere zose. Sizigeze nkora mu mufuko.
Abo?
Kandi ntatu nari ko koreramwo kuko ntacarimwo. Sananakwe ko nkenye.
Sha.
Haya sinakubeshe. Niera niwe yarishe Consommation zose twa consommer.
Ah bon.
Eh. Na huye numwana w'umukobwa sha.
Ndakubwira. Leka kumpenda sha. Umukobwa sororukanywa. Hanyuma hageze kuri hakabari wakora mu mufuko. Na urumugabo gacuva hasi
ugata. Umumarari kasha.
Hanyuma kwero kuri umugabo.
Ati ko ndumugabo.
Eh.
Ndakubwira gabizotsa. Urya mukobwa niyera. Ntumugereranye nabanduze. Pana bwawo ni wiri guri ukinyuma. Kurya ari umusportive niko atikoroga
sha Bosco vuguti wagize ukubukene bugize
ati kubukene bugize
harya muniwe yarakugaye ko atamugaburimwo
angaya atangaya nje zingene twasangije
uranyumwe
ningene twasezeranye we byo bizihe edaye umva ngumba ndakwisigura ko kubera iki Have mbere ntangure kuyandikira manota nazanzoga zawe ntazo nkikeneye urumva yugo ambare
karakugaye
sugumane ugaye
ndagize bwa Kenya kuba wa musitanteri
mwaramutse ubugenzwa ni iki
nayi nitavye ubutumire bwanyu ariko sinzi ico mwoba mwampamagariye nyakubaho
Ego.
Kana turabiye convocation.
Nimwakire banyina mugabo ndike kuoba yankomvotse. Oya nyakuba.
Muramwe mufiki.
Nyakuba. Nukuri nuko yashimye kunzana ngaha ku ikomine. Naya handiho.
Handiki.
Ibintu dupfa ni twari gushobora kubitunganya kwera bigaherera muhira.
Ugo mubare rero ko yagangabutse. Azamari mari ngaha muri komine kukwitwarira. Atatanguye kukubwira imyene wamukoshereje.
Jewe nukuri nyakuba kwa. Ntana kimwe namukoshereje.
Ambon. Nije nihenze nkoresha imvugo mbabare amatwi. Ahubwo ni wamukoshereje. Waramwivi.
Muka muri kigongwe yo singaro tene umugore wa mwene wacu twakundana nka kajamune
mwarakundana none utangwe kuzura gimpfuvye gusigaranye ugora n'umufakazi yasize ndega abantu umwabaye gute
oyaye nyakuba
aho ari wowe umurereye none uri kura mutotereza abo yasize
nyakuba aho nuko muciye munjaniranya nagomba mu makanya ndabasigura ingene byagenze
okay izo sugura byose no gusaba ko uvugisha ukuri ko na nyamufakazi nyene naramwumvirije arambwira ko byagenze
cyo rya mufakazi ruminata ntaza ko sigwa na mwene wacu kandi ndamukunda cyane
Ash, I don't know if you got it. No, mwere ku rukundo mufitiye ntago akire. Ucutangura kumutoteza ngo akunde yemete.
Oya sivyo nkirimwo nyakuba.
Sivyo kirimwo rero, Mugabo urumva warageze kubijamwe. Ubonye yanzu cuhindura umukenyuro? Nuko byagenze?
Ya ntavye mikenyuro.
Niki?
Je nagiye kumuraba. Ndamubwira ko akazukamba mokeye ko none ngiye guca ibiti muri mwe dusangiye.
Subiramwe tumvega ndebe. Kumusangiye?
Ego dusangiye. None akajya batogo yirirwa aragura, yagura mu mafaranga, hafa mwitonga umutama yagiye dusigiye.
Ega ndetse. Bivura ko niko ndakubaza iyo ntazi. Erega mwene wanyu urazi ko nari ndamuzi.
Ego.
Kandi aguza itongo. Yacaza ngaha kujyandikisha muri komine.
Ikizo cyose ndabitse nyakuba.
Hanyuma.
Ko mukuru wanjye atigira atunga ikintu kimwe kidaciye mu mategeko.
None kubizwa ugomba kubiringa ko ni kuki. Ubwo ni wowe umugabo ukemera kabi tutarinze kuja kure.
None gabuzi. Kumva basi wazi nakurarije. Wa mukobwa havagaruka gukongera. Cankura urarudasomye.
Erega bizoziramenya ko jewe ntari umuja w'inzoga.
Shawe.
Mbe bataka twese tumeze nka wewe. Je naye ntasomye kuri jewe ntacu yingira. Uranyumva. Kandi se ubwa mbere sabibaye. Mpora ndanywa amazi nkaryama.
None gashabose. Waciye ushavura. Kubera ko nakubariye kurya. Numvise ko mwe nani yera mumeze nk'abazungu.
Baby zoza tukabazungu gute.
Oya.
Abo bazungu uvuga nibo umugabo adakora mu mvuko ari kumwe n'umugore.
Yampaye nkawe.
Eh?
Erega bwa bunindi ko mvyina hafyikiye.
Eh?
Ni yera namaze kuba umugore wa.
Erega bizoza wowe n'ukomeye. Mukuri je rantangaza.
Oya.
Cari vinda kubwiye ko ari umugore wanje. Mugaje je dose n'umugore ntabwo tarabonanye newe.
Sha. Komu tangusangira gutyo. Nibindi bizoza munyu.
Aho bitaza.
None va muri zo mpapuro. Uze tuje kunywa rimwe muhungu.
Kwije nta kubeshaga bizoza.
Sa.
Sishobora kuva ngaha nta bihejeje kwe. Suko ndakugayiye. Nuko mbona hari ibikiriko birangora.
Mbega ibikugora mu kwandika amanota nibiki. Laba kwa tarifatige ugahavushiramo amaratire. Arijo gituma nakubwira ntibanze uruhuke.
Oya sifatige muhungu. Ahubwo ni kopi y'umwana umwe mbuzi.
Eh?
Tubije shitse. Ikupona yondereye. Kana aka gakoga kama kagoranye. Ni kopi yako ndayibure vrimo.
Ako gakobwa ukuroga ga Bosco ni kandi.
Harakana tari kanga muhora mbona kakura bicorosha.
Uvuga kanga sheri kanje dorine. Ha?
Ni kuri jeje nkabira nkagenda ndagahaye zero. Hana rana rana ndiye gurupapuro. Kandi rero gabizutse.
Mhm.
Cena ndaguhanure rero aho nakubwiri. Utagabanije amarasiyo hagati yawe n'abana wigisha.
Asha wasatse.
Nakubesha nibizogenda bitakugoye. No guvunga vungwa.
Mbega ho mvunga.
Trose tro.
Hari waje mfata ku ngopfu. Cyo. Turumvikana yemeye bigakunda. Yanze naho nanje ndaza ho ndamutegera.
Ni gabizutse. Ugutewe wihagarareko. Nahumbi yatari nzwe ga muhungu. Kandi batagushengeje. Jenzo yibwira abakorega tugushengeze. Kugura dutukisha. Aho byagahere ni kera.
Muhungu.
Eh?
Ugira umbarire kuri umumarayika. Ni yero ugira umbwire ko ari ugusangira inzoga gusa.
Eh. Ibyo se cyo kimwe. Ni yera n'umufunksioneri. Naho twagira ico tuvugana nkuko ubivuga. uranyumva ntacacho bakirimo ngo turakuze twese
ego data ndakwemerere ko ndi mu makosa
eh uri muri
ngabo nk'umukorege umva ikintu kimwe
ndagufashe ikintu nyabakigabizoza
sha
he
kirahari
bash ari kintu ubona ko shobora ndakuraye ntagigufasha naho ujurankuruga
bash niki nushobaye gwose kandi buno nyene ni cereke iyo kopi wari kurarondira ya dori
biga basha ikopi y'umunyeshuri no yigufasha mwiki
nivyo umviriza rero nakubwiye nivyo nagira ngo ndagusigurire uheze ubimfashe
sha cere kuri sintahura nayibuze ninarayumuka ndayitoye ndarikosora hanyuma ndamuhamanota nkaramuka naho ntari ndayibuze ni zero ntakindi en point c'est tout
kopi nije ndayifise
utiga bizo
yarambariye ku ico cigwa umuha kimugora sana
eh
narakabwiye ngo kazane
radio ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda intamenwa ishoje ibi biganiro umugoroba mwiza.